turi mitongo y'abapfuye yo kumpanda ku birometero birenga 10 yuvuye ku mugwa mukuru Bujumbura uja mu burengero bwo Burundi abasirikare bariko bahicyo bahirya nyuma General de Brigade Atanazi Kararuza iruhande y'imva yiwe hayizindi zibiri y'umufaso niwe bafiriye umunsi umwe n'ikibondo cabo caguye mu bitaro ku munsi wa kane abantu sinzi abato n'abakuze abategetsi n'aboroheje bari baje gusezera irya nyuma abo bahise bose bari barengewe bamwe bifashe ku matama abandi amaso zagenderanira mu maso ibirori byo kubasezera byatangujwe n'inkuka ya misa yabereye kuri paroisse y'ishure rya Saint-Esprit aha abo bahise bagandaguriwe ari nayo paroisse bari basanzwe basengeramo yasomwe na padiri mukuru mu gisirikare General Adelin Gacukuza yasavye Imana ko yofasha abarundi bakavavanura n'inzigo y'akazikira
abasirikare n'inzego begerane abasivile n'abandi bose twegerane kugira ngo dusiture kwa ruhome rukiri hagati yabamwe bamwe ayiwacu mu Burundi ngo ruhome nago turazi ko ari kwa ruhome guzuye inabi uruhome kugwango uruhome rw'inzigo y'akazikira bituma hama amarira n'urupfu nico gituma rero uruhome rwasituwe na Kristo ntabagereki ntabayahudi bakiriho natwa iwacu dusaba umukama adufashe kurusitura mu mitima y'abarundi bamwe bamwe urunone n'abafite imigambi myiza.
Imbere yo gushingura abahisi yabo waserukiye ishirahamwe R Burundi aho umfasoni wa Kararuza yakora n'uwaserukiye ibiro vy'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu aho General Kararuza yaranguriye imirimo yiwe bose bagaruse kubwira n'ubutwari vyaranguwe muryango. Aloyse Rubuka umuhanuzi mukuru mu biro vy'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu yibukije ko Burundi bugwaye umugera kandi utegerezwa kurandurwa.
Ubwicanye nk'ubu tumaze iminsi tububona tugahinda gashitse amaraso y'aba bantu araboroga arasemerera atabaza twebwe dusigaye Uburundi igihugu cacu kiragwaye kirafise umugera ukimunga dutegerezwa kwivuza mu makuba nkaya birumvikana ko turira tukiyambagura ububisha nk'ubu subusanzwe ndi dutwarwe n'ishavu twegerane twunga ubumwe nyabuna nico kigwanisho nyamukuru dufise twicare kandi kwiyumvire ingene twubaka igihugu kizira rino shano esi barangiri ritosubira kuvugwa mu gihugu cacu amaraso y'aba bantu ntiyoba koko yasesekeye ubusa. General de Brigade Atanazi Kararuza aragiye umugabo w'ubwenge n'ubwira umugabo w'imvuga kuri yavuga adashikutse yabona kure akabanguka guhanura
sababye yibonye ne bashimwa nabo vyagendanye incuti n'abagenzi n'ikibondo cabo kirashimagizwa n'abanyeshure bahora bigana ubumwigeme numwe muri bo.
Urupfu rwa Mpundu Daniela rwaratubabaje cyane tukivyumva byaradukoze ahandi hantu kuko twabonye tumuzi nk'umunyeshuri mwiza umunyeshuri yubaha abarezi yakunda gusenga cyane yaduhimiriza misi yose ku munsi mu gatondo turafise agasabisho dukorera hamwe n'abandi banyeshuri ari gihe rero tuba turushe ariko wewe yatwibutsa yaduhimiriza ko yakunda gusenga agaca twibutsa naho twa twavyibagiwe dufise nk'utubazo twinshi uwo munsi wamukunda yatwubaha ntawe bari bwigere bapfa ikintu birashika ko abanyeshuri bapfa nk'ikaramu ikaye ariko Daniela wewe yari umunyeshuri mwiza kiremesha.
Abana babiri kuri batatu basigaye mu muryango wa General Kararuza bari hanze y'igihugu kwiga umwe yarungitse ubutumwa bwa rijije abatari bake agira ati Dani ugiye ukiri muto turashima Imana yakuduhaye muri imyaka 18 wari ufise umutima rugabo wari intwari Imana igushira iruhande yayo hamwe n'abamarayika ruhuka mu mahoro muto ya wanje. General de Brigade Atanazi Kararuza yitavye Imana afise imyaka 56 yajejwe amabanga atari make mu gisirikare cy'u Burundi mbere no hanze y'igihugu. Mu Burundi yatwaye amakamba katari gake atwara uturere twa gisirikare yongeraho umukuru w'igisata c'abasirikare bagwanira hasi hagati y'ukwezi kwa 12 umwaka 2013 n'ukwezi kw'icenda umwaka 2015 naho yari cegera c'umukuru w'ingabo zigarukana amahoro mu gihugu ca Centrafrique ubu yari mujenama mukuru ajejwe ibibazo by'umutekano n'ukwivuna abansi murozi chagera chambere chumukuru wigihugu kuva gisohoka ishuri ry'intwazangabo yiskam ntiyigeze araranya mu kuduga amapete kuva kuri lieutenant gushika kuri general be numfaso ni wiwe bari bavyaranye ibondo bine kimwe muri byo bakaba barasubiye mu mudugu umwe citabira imana mu bitaro eroje uri kaneza Bujumbura iryo ry'America.